gakuza.
Tunywere mu gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 171 681 sit wetitatu akaburungu league agakwego iteka akaburungu bi Facebook league iteka tweet @ league iteka
Chef, nukuri tu washimi, ina baume tu kwa rika kudeni baki rikare.
Mara kote kushimi. Ariko, natoto kuikora ukokuwe, nzi kumkozi au kama gahem.
Nchini chani yoka wana taki rikare.
Nuko nyene. Ariko rero, nagomba, ndamanya yeshiko nagi yenda kura kuto faranga, duke ya chani. Krumwes.
Yego.
Muzamatanga abakutizasho.
Sasa.
Eu não sei se você está fazendo isso. Utauri kushira hamwe umuntu ari camwe kugushaka kwiwe atagato kandi yagishijwe inama
n'uza chamere kandi niturata twemera kwa gatera kacu gahonyangwa turorera
tunywere mugakuza.